Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Turi ku munsi wa gatatu nigenekerezo ryandwi imyandagaro umwaka ni 2024 tuti namwe bagenzi mwashimiye kurikira radio Nzamba gateka kawe ndabahaye imwiriwe canke mwaramutse biravana naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu kirundi tubashikiriza anayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira Urubanza rwa Emilienne Sibomana yejejwe n'ubutungane bwa Sentare subiramo imanza mu ntara ya Gitega araciye ukwezi kurenga rwabaye akayobera abahinga mucamanza na Toremane Akiza yamwejeje ariko agirwa ko iterabwoba n'uburongoye iyo Sentare Désiré Habonimana muraza kubyumva muri ano makuru Naho mu gisata kijanye n'uburimyi amakenga ni yose mu banywanyi ba koperative y'umuceri bo muri komine Gihanga bavuga ko ishyirahamwe SRDI rifasha mu gitegwa cy'umuceri rishobora guhomba ni nyuma yaho bumviye ko hari imfashanyo y'umuceri wavuye muri iryo shyirahamwe wahawe igihugu cya Zambia Igihugu cy'u Burundi kiri mu bihe bigoye cyane bivanye n'iduzwa ry'ibiciro by'ibyankenerwa byose bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parcem ahavuga ko ibyo biva ahanini kwikena ry'ibitoro n'ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro aya n'ayandi ni mukanyi sase
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Nzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Nzamba, akaburungu, org.
Kade Nzamba gateka kawe ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane urubanza rwa Emilienne Sibomana rusanuriko ruraba kanari n'abahinga uko nemeje kubabwira muri kino gihe wo mukenyezi hakaba haheze ukwezi kurenga yarejejwe na Sentare isubiramo imanza yo mu ntara ya Gitega ariko akaba kivundiye mu munyororo Amakuru ava muri iyo ntara ya Gitega avuga ko umucamanza na Toremane Akizamwijeje muri kino gihe ariko rakoregwa ko iterabwoba n'umukuru w'iyo Sentare Désiré Habonimana amusaba insiguro zijanye n'ingingo yafashe yo kweza uwo mukenyezi Jean-Claude Kabera yahoze arongoye sendika y'abacamanza mu Burundi Simabu avuga ko iyo ngendo y'umukuru wa Sentare isubiramwo imanza y'Igitega igayitse kandi te kubiri n'amategeko ahubwo wavuga ko hamwe umucamanza na Toremane Akiza yogirwa nabi ku byerekeye ubwo rubanza bizobazwa uwo mukuru w'iyo Sentare dukurikire Jean-Claude Kabera yahoze arongoye sendika y'abacamanza mu Burundi Simabu
umucamanza na Toremane Akiza ariko atotezwa n'umusanzwa mutwara Désiré Habonimana atwara Sentare isubiramo imanza ya Gitega amusaba ngo niyisigure bwa mbere imbere y'abacamanza ibyo nabo bikaba bitabaho kuko ko bari kumena kabanga kandi biranahano ica kabiri nuko yongeye akamusaba kwisigura mu nyuma kigira gatatu cyongereje nuko yahavuye amukura ku rutonde rw'abacamanza bategezwa kujya kenda mu ntara ya Karuzi gukurikiza imanza murumva yuko ibintu bigeze kure kandi bimeze nabi turazi ku bwigenge bw'abacamanza atabuhari mugabo byari byo byose ntiboshobora fata yuko ibintu bizokwama bimeze uko twagomba kumenyesha abatwara Sentare nkuru isubiramo imanza ya Gitega na Parki kukira ko ubuzima bwa Natore Habonimana canke n'abandi bacamanza bo bari kumwe bo bari ko baragirirwa nabi kubera ko bakoze akazi kabo neza yuko ko ibintu bizotera bigahinduka kandi hagize ubwirwa n'abari wayo bibazwa bo bihagarika rero bakareka n'abandi bacamanza bakana imanza zigacibwa uko zitegerezwa ko nimba hari uwo bagwacitse nabi bakunguruza n'ica amategeko ategekanya turazi ku bwigenge bw'abacamanza atabuhari abaserukira amasendika baratotejwe mu myaka iheze barateba barabiheba ibyo rero ntibyotuma abarongoye amasentare canke amaparake canke uwundi muntu wari we wese aguma atoteza abacamanza uko bashatse ngo nuko bakoze neza ngo nuko barekuye umuntu yarategerezwa kurekugwa canke bagahanu bategerezwa guhanwa bo bireka kuko ntibizokwamuko turizaye ko bizohinduka kandi nabo bakora ayo makosa bibaza ko bazobibazwa.
Tukiri mkisata chubutungane hagari kwa nifungwari dafurikisha matege kwa jumanya samakunu Floriani nangawiye tinitangaje kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu ubutegetsi ibwihaye intumbero yo gutoteza amashirahamwe aranira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru aho bapfunzwe abandi bakanyuruzwa mbere n'abandi bagahunga igihugu. Ivyo bivugwa na Germain Ruku kiarongoye ishirahamwe SDDH gishinze guharanira agateka kazina muntu nakabapfunzwe aho ababazwa nuko ako kabi kabice gushika uno munsi kakibandanya. Florian Irangabiye ngo kubona yaragiranye ibiganiro n'abantu bakurikiranwa n'ubutungane no kwifotoza ari kumwe n'abategetsi bamwe bamwe yategerezwa kubizira kurikira Germain Rukuki.
Kuravye mu byo bagiriza Florian Irangabiye ko yoba yaragiranye ibiganiro n'abantu bakurikiranwa n'ubutungane kuba yari ifashe amafoto ari kumwe n'uwahoze arongoye igihugu cy'u Burundi umuhisi Petero Buyoya n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ko yagize ingendo mu bihugu bitandukanye umuntu araheza akibaza muri ibyo byose icyaha aho kiri icyaha yakoze. Ibyo byose byatumye Floriane asanzwe ari umumenyeshamakuru akurikiranwa ku cyaha cyo guhungabanya umutekano n'imbibe z'igihugu maze akatigwa umunyororo w'imyaka cumi n'amande y'umuriyoni marundi. Waraba ivyo akurikiranwa ko nta na hamwe ubona ko umutekano w'igihugu canke imbibe z'igihugu zoba zarahungabanye bitewe nawe.
Germain Rukuki asaba kandi ubutungane kwikubita agashi ukarekura umenyesha makuru Florian Irangabiye ariko azira akarenganyo. N'ubunyene twumvirize Germain Rukuki.
Twihweje ivyo vyose turasaba mushikiranganje w'ubutungane ko yo iteka kwiriye ubwo rwego rw'ubutungane akarukura ko ico ceye ico kurenganya abanabandi ko ukurikiranwa afashijwe n'abashingwa manza biwe bamwituye nk'uko amategeko abitegekanya turamusaba ko yoha maze itegeko kumushikiriza manza mukuru wa Repubulika y'u Burundi kunguruza urubanza muri sentare ntayinyuzwa nk'uko amategeko abirekura maze urubanza agongere rusase nido nido yongere kandi arekure umumenyesha makuru Floriane Irangabiye.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Tutandukira igisata kijanye n'amagara y'abantu amafaranga yababa imiliyaridi 42 z'amafaranga y'amarundi ariyo akenewe kugira umugambi w'igihugu wo guhangana n'ingwara yakaranda ikomoka kunkende bita variole du singe uje mungiro. Uwo mugambi wemejwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganji bw'amagara y'abantu. Uwo mugambi ukaba uzomara amezi atandatu nk'uko vyamenyeshejwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Ridwine Baradahara inyuma y'inama yabegwa n'ico kibazo bose. Akaba yarongeye aramenyesha ko ku burere bw'ubuvuzi 49 bwize igihugu 2022 bumaze gutogwamwo abanduye iyo ngwara nayo uburere butatu ubukaba bumaze kugaragaramwo abikekwa kuba baranduye. Kurikira umushikiranganji Baradahana.
Ndahejeje kwemeza umugambi w'igihugu tuzokwisunga mu mezi atandatu kugira ngo duhangane n'indwara ya karanda nkuko mubizi imaze iminsi ishika hafi 15 igaragaye mu gihugu cyacu. Uwo mugambi rero ahanini ufiswe n'inkingi twavuga indwi tuzokwisunga kugira ngo duhangane n'ako karanda, harimo ibijanye no kuhimiriza abantu kugira ngo babandanye bamenya ingene bikingira, harimo ibijanye no kuvura abarwayi, harimo ibijanye no gusuzuma igihe tumaze guhamagarwa hirya no hino batumenyesha abarwaye, harimo ibijanye no gukurikirana ibiharuro no gukurikirana uruja n'uruza rw'abantu ku bwibeze igihugu ndetse no mu gihugu hagati. Ni umugambi uzadusaba amafaranga menshi cyane, hafi miliyari 42 kugira ngo dushobore guhangana n'icyo kiza mu kiringo cy'amezi atandatu. By'ukuri iyi ndwara itwara uburyo bwinshi ku buryo abantu hamwe twabarihisha amafaranga nibaza yuko atari bushobora kuronga, ari nacyo gituma twoca duhimiriza abantu kwikingira no kwitura abavuzi hakiri kare. Gushika ubu harafashwe ingingo yuko tutarihisha abarwayi ko amafaranga ni menshi cyane, n'abarwayi bagiye mu bitaro baratebayo, urumva bigaca bituma fatire iba nini badashobora kwirira. Ntibahunge ngo bagume mu mihana batinye kuja kwa muganga, harafashwe ingingo yuko abazo bayirwaye bazovugwa ku buntu. Mu karere k'ubuvuzi ka Bujumbura no iyo ndwara niho ahanini ikaze cyane, ariko twamenyesha yuko ikwiragiye mu gihugu cyose kuko ubunye uburere 25 kuri 49 buramaze gufatwa n'iyo ndwara.
Tuve mu gisata kijanye n'amagara y'abantu tuje mu gisata cy'ubutunzi. Amakenga ni menshi mu banywanyi b'amakoperative y'abarimyi b'umuceri muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Kuva aho bumviye ko umuceri w'ishyirahamwe SRDI ribafasha mu gisata cy'uburimyi rishobora guhomba kuko wajanywe nk'imfashanyo mu gihugu cya Zambia, basaba abarongoye SRDI kuhagabira kugira ngo ubwo burimyi bazigamwo ubura n'uburamuko ntibuhombe nk'uko ayandi mashyirahamwe ya leta ariko arahomba. Bonfils Niyongere.
Ayo makenga y'abanyagihugu afatiye impungene uwo muceri watonojwe ukongera ukapakirwa gikubikubi ujanwa ku gihugu cya Bujumbura mu nyuma ko imfashanyo yatanzwe mu gihugu cya Zambia. Bafite amakenga ko hamwe ishyirahamwe SRDI rikurikirana uburimyi bw'umuceri mu kiyaga Cimbojo baritarishwe, byo hava bibagira ko ingaruka mu gihe iryo shyirahamwe ryo kugara ku kubura imbuto cyangwa ubushobozi bwo kurangura iyindi mirimo rijejwe. Bavuga kandi ko amakenga bafise afatiye kugene babanje kuguza abagoronome mu gutonoza uwo muceri ibyo bita guhura cyane guhuza.
Bakubitse abagenda b'ibanga kuvuga amakoperative guhuza umuceri rafite abagoronome nabo batwara mu ibanga bacya banyuranya buri mugoronome akajya guhuza umuceri mu kibanga batwara, dufate nk'uko batwara nka viraje ya mbere umugoronome akora muri viraje ya mbere akajya guhuza aho umuceri muri viraje ya gatanu, umwe ya gatanu akajya aho umuceri ya gatatu bakaguza uko esege yashyirweka amakamyo umuceri wose uhuwe bashyira upakira batwara na rero kuri toni.
Hadoyi Nzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka abarongo ishiramwe SRDI kugira basigure ingene amahiganwa yagenze mu igurishwa by'umuceri n'abawuguze.
Bonfise Niyongere, urakenuye igihugu cy'u Burundi kiri mu bihe bidasanzwe by'idura by'ibiciro by'ibintu byose ku rugero rutari rwaboneke, bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe gishinze gukangurira abarundi kugira ngo bahindure ingendo bagere ku iterambere rirama paxeme. Akaba bivuze kuri wa gatatu mu kiganiro agiranye n'abamenyeshamakuru ku bijanye n'ingene ubutunzi bwifashe mu Burundi. Kuri kira Faustin Ndikumana.
Turi mu iduga ry'ibiciro ubona ko ridasanzwe, inyo bita inflation, ni ukuvuga iduga ry'ibiciro ryamaho riguma riba rifata ibidandazwa nka byose byose ku rugero rugaragara kandi rudasanzwe, kandi urabona ko neza ibidandazwa cyane cyane bijaye n'ibyo gufungura ibyo bifatwa n'iyo nduga cyane ndetse no hamwe n'ibindi ibyo rero uravi y'ubutunda ukigeze ibiriko bitegwa n'ito twakwita crise economic niba ku Burundi buri mu ngorane z'ubutunzi bikomeye kandi turasabye ko abaturongoye bo bibona ntibaguma babona yuko igihugu mengo turi mu bintu bisanzwe kandi indwara z'ubutunzi ziko zirigaragaza icyo twako tubivuga ko rero nuko kuvuga nyine yiste ibiraba kuvuga ngo ibiciro ngo yiste mwerekanye nk'uko ngo byaduze bukiye bucyoya bibwa biduga kuko bobo baraba variation ku kwezi cyankiki mugabe iyongere ko yose genda ibandanya ifata iduga ry'ibiciro ariko uravye rero ikiriko kirabitera ni ibintu bikomeye cyane mbona yuko bisaba ingufu nyinshi kugira inyishu togwe n'uwa mbere mu Burundi turi muco bita irizion ni ukuvuga ibintu umuntu yishyiramo kandi ata kintu kiba kibigaragaza neza tukabifata nk'ukuri ibyo kuvuga ngo umwimbu ni mwinshi ngo warabaye mu isaha igihe bayita irizion mu gihe ata amastatistike ahari turakunda kwihinda ngo umwimbu wabaye mwinshi kandi atari byo urashobora kuba wabaye mu isi zimwe mugabo kubera irya spekirasiza no kubanga nshobora kuvuga tuti uyu mwimbu umara iminsi mike ubitswe uzobuzimbye kubera ibidanaza by'icyo kiribwa bizoba ari bikenye cyane iyo rero kutamenya ibyo abarundi dufungura ku mwaka kantite n'ibyo dukeneye ni kibazo mbwa abantu baraguma muri ibyo ngo ibintu by'imbutsi uravyo n'ibitegwa bukera byasahiriza mu miryango mbumba rwo bitakihari urabona neza ko hari ikintu gihengeri mu bijyanye no kwimbura mu by'imbuga bimwe bimwe
bimwe mu bituma iryo duga ry'ibiciro ngo n'amafaranga y'agaciro aguma duga igiciro cyo kwiyunguruza kikaguma kiduga kubera tagitoro ifaranga ry'u Burundi naryo rikaguma rita agaciro ibiturire bikaba birangwa mu nzego za leta n'ibindi n'ubudusubiye twumvirize Faustin Ndikumana
uburavye hagati y'idolari ku isoko rizwi na leta no ku isoko iryo mu ruhande urabona ko bisigaye biteye ubwoba hama waraba ibidandazwa byinjira biciye ku mafaranga atanzwe aciye ku isoko ya leta wonyine wuca wiga ku rusantaje ni make cyane urumva iri dolari naryo nyine rigumye uku iby'ibiciro biguma binanaye kuko bica bikwegana bitumye biva hanze byinshi nk'ibindi bari kubaragura biduga imiti cyane n'ibindi uwo muntu wese akora ikintu agurisha cyaba ikiribwa abwiriza kukiduza kugira ashobore kugura cya kindi cyaduze nawe igikurikira ni transport ubu transport n'amananiza twabivuze kuva kera hariho ibi bitoro bibuze kugira ibintu biva hariya bije hariya ubu ubonye uri kurubaka nk'ibeni y'umusanga yahuri ku 110 igeze ku 380 bakubwira ngo ibura je gitoro ingene biza kuva habi jahani nibiribwa rero nuko kwireje mu ntara bija muyindi ni kibazo ibyo bitoro ikinyi ngene bimugora gushika ikintu ubu transport iyunguruza y'ibintu ririmo amanani gacaga iringuza rero y'ibidarwa ri mu kintu cy'ambere kiduza ibiciro tunaretse rero nazanye ngo zari zaranafashwe zibuza amikora mwamwe kwindi ibintu ya kinga cyane n'ayandi zigira kane ni mass monetaire ni ukuvuga amafaranga ari asirikirasi aguma mu rwabyo nyine politike monetaire ya bendi imeze ukaraba yabitswe ukaraba ingenda aguma yongera urabye muri bya biharura urabona ko kubera umwimbu utiyongera cyane haguma haba disproportion ni ukuvuga ubutanga n'ibingana amafaranga akoreshwa aya mafaranga asirikirasi mass monetaire angana urabye nyine umwimbu uyongera amatazi yura itutuza amahera izokoresha urabona nayo irayanduza ku mwaka kugira ngo ibwe kwirunka amahera izokoresha aya ni kubidandaza kandi urabona leta amahera menshi iza kuyakura ku bidandaza ntiyakura kuri imposi y'urohove n'ibi y'amashyirahamwe yagwire zagize gute ni ku rudandaza hagaca abaro n'ibi rero bya usanga byo twakwita spekulasiyo kubera abantu nta ivisima bakora nta migambi iri kirakogwa abantu bose bashobora kujya mu rudandaza kugira babe bigaca bifata nayo na kwa kundi ibi biturire utusanga n'abajeje intwara ubwo ari ba mbere babigiyemo nk'uwo wajeje intwara wo leta a dispari mu bijyanye n'igiturire kurwanya igiturire ntibigikunda inzego nyinshi za leta nyine n'abazisarukira zaramaze kujya muri ibyo rudandazwa zaramaze kujya muri ubu nta gikingira ya nagihumura uwo mwanya
Kujo jwi ya Fostendi kumana rongo ishira mwe paksem duchetu sozirako anu makuru tuwa rekoto wa shikiriza kwa shimie mwe mwese matuteze abiri shimile kandi wagenzanzi wa fashiche kwe gira nyakugeza humu yuvie ama kuri makuru mashikirizo na Edi Claude Nazwe na utaha kuri hajo inzamba agateka kao.